nzamba
nzambira samirana
Turi kwa 15 Ruheshi umwaka 2021 hadiyo nzamba agateka kawe amakuru tugira ngo tubashikirize kuri uyu wa kabiri agizwe n'ingingo nkuru nkuru azikurikira Hari umuryango warayutewe grenade mu ntara na komine ya Gitega umuntu umwe akaba yafashwe kumvo z'amatohoza kunyuruzwa kw'abahoze mu gisirikare cya kera birabandanya kwibonekeza mu Burundi Karoli ahamenye imana yanyurujwe muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba ukwezi kurarumanye umuryango atayambu y'uwabo mu gisata cy'ubutunzi isukari bandanya kuba umuzi wibuye mu ntara ya Muyinga ibonetse ikiro kikagurwa ibihumbi indwi abayikenera bakidogera abadandaza bikika mukiza igipolisi n'intwaro barorera ntiyagire igikorwa aya makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye ni mukanyi sase nimuje kure kuri mikro muri kumwe na Diane Nkurunziza
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
turasubiye kubaha ikaze mu makuru twabateguriye tuyahere mu makuru ajanye n'umutekano abantu babiri baraye bakomeretse batewe grenade aho bari bajyamye mu ijoro ry'uyu wa mbere rishira uwa kabiri zabereye muri quartier Karera ya mbere mu gisagara cya Gitega umuntu umwe akaba yafashwe kumvo z'amatohoza nk'uko amakuru avaho mu ntara ya Gitega abivuga ido nido na Jacob Sibomana
Iyo grenade yatewe ku muhanda w'uwitwa Diodone Nitugabira ni muri quartier Karera ya mbere iri muri zone rurare mu ntara ya Gitega. Makuru ya Denis atangwa na bamwe mu muryango warayutewe avuga ko abagizi ba nabi batashoboye kumenyekana basinze urugo maze bamena idirisha baraheza atera iyo grenade. Icumba catewe mu iyo grenade cari kiryamyemo umwana umwe hamwe n'umwigeme akora akazi aho nyene muri uwo muryango. Prince ya Uwimana umwana w'imyaka 10 hamwe na Mirindi Uwimana umukozi yarera abana muri uwo muryango ni nabo bakomeretse bikomeye bakaba bariko bavurirwa ku bitaro by'akarere ka Gitega amakuru ava mu begereye uwo muryango akanemezwa nabo muri wo avuga ko ubwo bubisha bushobora kuba bwavuye ku gutumvikana hagati y'abubakanye basanzwe batabanye neza bikavugwa ko haheze iminsi Diodone Nitugabira agomba kubakana n'undi mukenyezi ariko wa mbere akaba ngo yaravyanze ngo bari yaranagabishije uwo bubakanye ko azomugandagura nk'uko bivugwa n'abegereye umukenyezi mu gitondo cy'uwo wa kabiri igipolisi cya James gihagarika umukenyezi bivuga ko ari umuhabara wa Diodone Nitugabira akaba yajanye gupfungirwa mu gashuka ka komisariya y'igipolisi cya komine Gitega amakuru ava muri quartier Karera ya mbere avuga ko iyo grenade yatewe uwo Diodone n'urugo atariho yaraye
mu gisata cy'agateka kazi na muntu naho ukwezi kurarangiye wahoze mu gisirikare ex-fab anyurujwe ku mugwa mukuru wa komine Mabanda uwo nawe akaba azwi ku izina rya Hamenyimana Karoli akaba yarasanzwe ari n'umumenyeshamana mu bubwirizwa bw'ishengero Anglikane rya Muterama rikukira paruwase Anglikane Mabanda akaba yanyurujwe ari gukoresha ipikipiki ku ruganda bita Gahaje ku mugwa mukuru wa komine Mabanda intara ya Makamba umuryango wiwe ugasaba ko huba amatohoza kugira ngo uwabi aboneke ido nido na Delicia Kamikazi
nkuko amakuru dukura muri paruwase Anglikane ya Mabanda abivuga Karoli Hamenyimana yahoze ari mu ex-fab anyurujwe ari gukoresha ipikipiki ku ruganda rukora imiduga n'amapikipiki ruri mpande ya paruwase katolike ya Mabanda aho benshi bitwa ku igaraje ayo makuru akemeza ko yabuze irengero yabonye ubwa nyuma nk'igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo ku wa 15 rusama kuri iyo garaje abegereye umuryango wiwe bakaba baragiye kurondera uwabo mu bushe butandukanye barabura ngo na telefone ziwe zikaba zizimije kuva uwo munsi umuryango wiwe nawe umenyesha ko witiwe igipolisi ariko ukaba utarabwirwaho kurondera uwabo bigeze basaba inzego zitandukanye gufasha kugira uwabo aboneke amakuru ka Joy Nzamba yaronse amenyesha ko uwo yahoze ari mu ex-fab yafashwe n'abasirikare bari mu modoka y'ubwoko bwa kamionete ya Colonel Musaba Calix ajeje iperereza mu gisirikare iyo modoka ikaba ifite nimero FDNB 485 AMG Ayo makuru nyene ava mu gisirikare abandanya avuga ko Karoli Amenyimana yaciye atwarwa muri brigade ya Rumonge inyuma yo kumanukanwa gufungirwa mu gasho k'ibiro vy'iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Tukaba tutarashobora kuronka umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye kugira ngo atange umuco ku vyerekeye ifatwa ry'uwo yahoze ari mu gisirikare cy'aba XFAB.
Tukiri mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu Parike ya Gitega yasabiye umunyororo wo gufungwa imyaka 8 umuntu asanzwe agendana indwara zo mu mutwe. Emmanuel Ntakiruta asanzwe afunzwe haraheze amezi 3 agakurikiranwa akucaha cyo kwifatira mu gahanga inzego z'igihugu no guhungabanya umutekano wazo. Igihano yasabiwe abanonosoye amategeko bavuga ko giteye kubiri nayo bagasaba nyabuna ko yorekurwa atakirinze gusabwa akaja kwivuza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Valerie Mucho.
Uwo mukozi wo mu bushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi arenza imyaka 50 y'amavuko yararengutse kuwa gatanu uheze muri sentare y'igihugu ya Gitega mu ntahi y'icese. Emmanuel Ntakiruta yagirizwa gutuka inzego z'igihugu no kugomba kuzihungabanya. Muri urwo rubanza umushikirizamanza yamusabiye gupfungwa imyaka 8 mu gihe amaze amezi arenga 3 afungiwe mu ibohero rya Gitega. Kubwo umushingwamanza Gustave Niyonzima, icyo gihano yasabiwe ngo ni ibitera soni kandi bitukisha urwego rw'ubutungane bw'u Burundi.
Ni ibintu biteye agahinda, n'ibintu bitagira izina kubona ministere publika ariyo bashikiriza manza bubahuka gusabira umuntu nk'uyo asanzwe afise indwara zo mu mutwe n'abaganga bafise impapuro zivyemeza.
Rero turavye tubona ko ari urubanza rushingiye ku bintu vya politiki, uravye ibintu yari yavuze asabira abahiritse ubutegetsi mu 2015 uko borekugwa abita ko ari intwari. Ucubona ko bafatiye kuri ivyo ntibaraba ica amategeko avuga, ntibaraba n'ingwara afite.
Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga kandi ko n'ifungwa ryiwe riteye kubiri n'amategeko ufatiye ku gitabo mpanabyaha no ku gitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa.
Amategeko cane cane ingingo ya 25 y'igitabo mpanavyaha irasigura neza ko ata muntu hanwa iyo agwaye ingwara zo mu mutwe. Ingo y'ijana na 10 mu gace ka kabiri c'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa, arico twita code de procedure penal, ivuga neza yuko ministere publique ishobora no kwensuriza a décharge mu gihe ibonye ko uwo muntu afise ingwara zo mu mutwe yari kwensuriza a décharge ikamurekura. Kandi n'ingingo y'ijana na 54 ya code de procedure penale nyene iravuga yuko gupfunga umuntu bikogwa ku munota wa nyuma, ahanini bashira imbere ukwidegeza, ahubwo sentare nirabe ice ifata ikibazo mu minwe imweze kugira ashobore kuja kwivuza.
Uwo munyororo asanzwe afise indwara zo mu mutwe yahawe uruhusha rwo kuja kwa muganga rimwe gusa mu kwezi guheze, arekuwe n'abarongoye ibohero rya Gitega. Sentare ikaba yaciye ishyira urwo rubanza mu mwiherero. Urubanza ruzocibwa rukazomenyekana mu minsi 30.
Mu gateka k'abana hoho, Leta y'u Burundi imenyesha ko yateye intambwe mu gukingira agateka kazi na muntu ku bana. Ivyo biri mu itangazo ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu bwasohoye kuri uyu wa kabiri, aho buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika. Celestin Sindibutume, umugenduzi mukuru muri ubwo bushikiranganje, yavuze ko ubwo bushikiranganje bwahisemwo guhimbaza uyu munsi mukuru muri site Sobere mu Maranvya, ahari abana bahuye n'imyizurira mu Gatumba. Kurikira.
Kuva yemeje amasezerano ya Afrika agenga agateka no kubaho neza k'umwana, Leta y'u Burundi iramaze gushika ku ntambwe ishimishije mu bijanye no gukingira abana, haba mu by'amategeko, mu bya politike canke mu nzego. Aha twovuga nko gushiraho politike y'igihugu ikingira abana, inyamiramabi zijejwe gukingira abana, utwigoro rusange two gufasha abana bantawe nikora, gusubiza mu kibano hano abana bo mu barabara n'abasegerereza gushiraho ibigo bitatu by'igororero ry'abana bakurikiranwa n'ubutungane gushiraho ihuriro ry'abana mu Burundi tukibagiye kubandanya kwigisha ku buntu abana bari mu mashuri shingiro no kwivuza ku buntu abana batarenza imyaka 5 Leta y'u Burundi ikaba rero yemeje kurushirizaho mu gushyira mu ngiro iyo ndinganizo tutibagiye n'intererano y'abana nyine biciye muri rya huriro ryabo hakaba rero hatekanijwe kugendera ikibanza Sobel kiri muri zone Marambya komine Mutimbuzi Ntara Bujumbura kakazoba ari n'akaryo ko gushyigikira abana bakozweho n'imyuzurira itiye mu Gatumba no mu Kajaga tuboneyeho akaryo ko gutumira abarundi bose kwibuka uyu munsi udasanzwe no kugirira umunsi mukuru abana babo eka n'abandi bana batishoboye
Kadiyo inzamba agateka kawe mukanya ano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutunzi
Inzamba
Ingingo yo kubuza gushorera mu mahanga amamesa iherutse gufatwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo siyo izotuma ubukene bw'amamesa abuhera mu gihugu uko niko bisikurwa na bamwe mu barimyi n'abadandaza b'ibigazi babona ko imvo y'ubukene bw'amamesa bwatumye igiciro cyayo kiduga ari uko ibigazi bisigaye nyabuna bishorerwa mu ishyirahamwe Savonoro ribirangura ku giciro kinunu suye inkuru dushikirizwa na Beni Axera Kana
Ibiciro by'amamesa byaduze ku rugero tarumenyerewe abadandaza bavuga ko bitacoroshe kudandaza amamesa kubera babura abakiriya akarorero y'ibido y'ilitiro 5 hori kugwa amaheri 12 canke 14 mu gihe cici ubigugwa hagati 17 n'ibihumbi 20 ibido y'amaritiro 20 ubigugwa amahera ari hagati 180 n'ibihumbi 100 ivyo bikagira ingaruka mbi ku bantu bajya amamesa bayasumye no ku badandaza bato bato bari babeshejwe n'urudandaza rwayo mamesa imvo z'iryo duga ry'ibiciro havugwa umwimbu w'ibigazi wagabanutse ishyirahamwe Savonore risigaye rikoresha ibigazi mu ihinguriro ryayo ngo ryo bari ryo ryatumye igiciro c'ibigazi kiduga bituma abarimyi b'ibigazi baca baheba guhingura amamesa kugira abashorere muri Savonore icyo bikoze co leta ibaza ko ubwo bukene bw'amamesa buva ku badandaza boba bashora amamesa hanze y'igihugu arico catumye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu afata ingingo yo kubuza gushora amamesa hanze y'u Burundi ingingo ariko benshi babona ko itazobuza ubukene bw'amamesa n'iduga ry'ibiciro byayo
imwe mu miryango ikenera isukari iridogera abadandaza bo mu ntara ya Muyinga bazani isukari ko atagahengwe bararonka kuva mu kwezi kwandamukiza gushika ubu bizanye nike na benu kuzimba ku isukari aho vyashitse ikaboneka bagasaba abajejwe intwaro n'igipolisi guhasha abadandaza bikika mukiza aho haheze hafi ukwezi harabagurisha ikiro cy'isukari amahera 700 ni inkuru tubaza Trifine Kaniwabo
Haraheze hafi amezi arenga abiri mu ntara ya Muyinga co kimwe no mu yindi mihingo y'igihugu havugwa ubukene n'izimba by'isukari hakaba haheze ukwezi abadandaza bamwe bagurisha ikiro amaheri 700 abaguzi bakagiriza abadandaza bazana isukari bayikura mu bubiko bw'ishirahamwe Sosumo ko bafise uruhara mu izimba by'isukari abaguzi bakavuga ko abazaniye isukari akaba ari nabo mbere bayigurisha ku kiro badandaza imifuka 5 gusa mu gihe umwe wese aba yazanye toni zirenga zibiri bagaca bavuga ngo iraheze ayo maheri akaba ari yakoreshwa n'abadandaza barenga 4 bazana isukari ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga isukari banyegeje nk'uko amakuru atandukanye abyemeza ngo baca bayiha abadandaza bato bato bakayidandaza mu kinyegero ku maheri 700 ku kiro abakoresha isukari basaba abajejwe intwaro n'igipolisi gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bahashe abo badandaza abajejwe intwaro bobo basigura ko isukari kenye kubera ishyirahamwe Sosumo ryagabanije igitigiri cy'amatoni yahora riha intara ya Muyinga inshuro zirenga 3 kuva ku matoni 50 gushika kuri 15 Ivyo kisukari yagabanutse biremezwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude barutwa nayo ariko arahakana ko isukari igugwa 700 akavuga ko bagerageza kugira isukari nke ihari isabikanywe n'abanyagihugu bose hatabwiyemwo kuduza ibiciro
Urakoze Trifine Ekani wabo mu gisata cy'amagara y'abantu naho birakenewe cyane kwa abantu bose binjiye mu gihugu cy'u Burundi baciye ku mipaka itandukanye bashirwa mu kibanza cyabonyene mu kurindira inyishu z'ibipimo by'ikiza cya COVID-19 ibyo bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'indwara zizaduka ko nakuze inyuma yaho kuri uyu wa mbere hasohotse itegeko rikuraho iyo ngingo uyo muhinga avuga yuko umugera ushobora kwihisha mu minsi ya mbere kandi abawugendana bakabandanya banduza abandi agasaba leta gushyiraho amategeko akurikirana uruja n'uruza rw'abantu bava ku mbibe igashyiraho n'amategeko akingira abanyagihugu COVID-19 twumvirize ko nakuze n'umuhinga mu bijanye n'indwara z'ivyaduka
tugiye kubiraba tubona yuko ahubwo kugurura imbibe hanyuma gacukuraho uko gushyira abantu kwabo byo bafite izindi mvo mugatari mvo zijanye no kuvura zijanye no kwa muganga kuko tuzi neza cyane cyane yuko imbibi yo zuguruye abantu benshi burya baca kuri izo mbibi zo hasi baragera n'imodoka cyangwa n'amaguru gusumba nabo baza mu ndege mwomya yuko burya abantu benshi kandi hafi 90% bazojya kwerekana ibimenyetso mu minsi 10 ikurikira urumva niba baca berekana ibimenyetso ubwo nyine mugabo bakaguma bayikwiragiza naho rero ikibazo gihagaze iyo rero bapimye umwe afite ibimenyetso bagasanga aragwaye uyo o acabandanya bamushira ukwiwe hama kanamuvura bakamukurikirana mugabo uwo basanze atabya atayafise bamupimye iminsi 5 iheze baramurekura akagenda nuko byateza kugenda nta ubizi ibyo bafatiye ko bindi mugabo birakenewe cyane yuko abo bantu baheza bakashigwa ukwabonye ne kugira ngo ntibambe banduza abandi bari mu gihugu iyo niyo ntumbero leta ari kufata kugira ngo ikingire abanyagihugu mu bisanzwe ifatiye kugukurikirana uruja n'uruza rw'abantu ruja gukimbibe hanyuma bakongera bagapima abantu benshi bagapima hose mu gihugu ibipimo bigakwira
mukurangiza amakuru twabateguriye mu makuru ajanye n'inkino imigwi irimo ihiganwa rya Buraya ry'umupira w'amaguru no munsi yose irabihejeje urukino rwa mbere urwitezwe gusumba izindi n'uruza guhuza Ubudagi bwakira Ubufaransa iyo migwi yari imenyereye guhurira mu bice bikomeye izotuma hagati yayo na Portugal hari umwe utarengana igice cya mbere ido nido na Blaise Nijimbere
Imbere y'abakunzi b'umupira w'amaguru 2014 n'amajana 5 harimo 2000 by'abafaransa ku kibuga yanzare na iminici niho umugwi serukira gihugu w'Ubudagi uza kwakirira umugwi w'Ubufaransa igihe cy'isaha 3 z'ijoro mu masaha yo mu Burundi muri kahise ka hafi umugwi w'Ubufaransa ni uhagaze neza ugereranije n'Ubudagi bugucumbagira haraheze igihe umugwi w'Ubudagi rero wari umaze iminsi wikora ku bakinnyi bakiri bato warahinduye mu guhamagara abakinnyi ba kera bamaze kumira akabuyika abagabo inyuma ya ntegayezwa Manuel niwe Thomas Miller na Masimel bahamagaye kugira babe hafi abakiri bato uwo mugubu Budagi naho ukinira ku kibuga cyawo ufite akazi katoroshe imbere y'umugubu w'Ufaransa uhabwa amahirwe menshi yo gutsinda ugo rukino inyuma yo gutwara igikombe cy'isi yose mu mwaka w'2018 Ufaransa bwarakinye n'urukino rwa nyuma rw'igikombe cya Buraya mu mwaka w'2016 kitwagwa na Portugal nayo nyene iri muri notsinda. Ufaransa rero bufite abakinnyi bakomakomeye buza kuba kandi bufite Karim Benzema aza kuzana izindi nguvu n'ubunararibonye muri uwo mugwi. Ubwo rukino rurakomeye cyane kuko igihugu kiramuka gitsinzwe kiza kuba kiriko kiratakaza amahirwe yo kubandanya muri ico gikombe ca Buraya kuko Portugal ya Cristiano Ronaldo nayo yifuza kongera gutwara ico gikombe n'abakurikirana umupira w'amaguru hafi babona ko Ufaransa buvise amahirwe yo gutwara igikombe cuno mwaka Ufaransa nibwo kibagira ko mu mwaka w'2022 umugwi w'Ufaransa wamenyerezwa na Roger Lemaire watashe rugikubita kandi wari watwaye igikombe cy'isi yose mu 1998 bene igikombe ca Buraya co mu mwaka w'2022 Muri Copa America naho umugwi wa Lionel Messi waraye unganije na Chili igitsindo kimwe ku kindi uwo mugwi wa Argentine kugeza n'ubu nturerekana ko ari umugwi w'igihangange muri Amerika y'Epfo Paraguay nayo yatsinze Bolivia ibitsindo bitatu kuri kimwe.
Blaise nijimbere urakeneye cyane. Nino ngaha amakuru twako turabashikiriza niho hagarukiye. Murakoze mwe mwese mwari muduteza biri. Mwakoze kandi bagenzi bacu mwafashije kuyatororokanya na hubutaha.